nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaramukije mwese mukurikira kadu nzamba agateka kawe nongera ndabahanikaze muri cyasango cy'amakuru mu kirundi twateguriye kuri uyu mugoroba turi ku munsi wa kabiri n'igenekezo rya 12 nyakanga umwaka w'2023 twabatorokanije nayo tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize abanyagihugu mu makarti ya Mutakura Cibitoke hamwe na Ngagara ni mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura bateye impungenge n'ubukene bw'amazi bubandanye bwibonekeza aho bemeza ko bashobora kumara indwi iyo satani rikorotse mu mabombo yabo bagatinya ko ingaruka zijyanye n'isuku rike cyane cyane indwara zishobora kubatera. Uburundi bukwiye gufata ingingo zihuse kugira bunagure igisata cy'ubutunzi kugira buhangane n'iduzwa ry'ibiciro muri rusange cyane cyane ibikomoka ku iduzwa ry'igitoro nakamo gategwa n'ishyirahamwe Parisema ribona ko atagikozwe ibyahuha bishobora guhuhuka. Ababyeyi buca barungika abana mu mashuri mu ntara ya Muyinga bamenyesha ko batorohewe cyane ku biciro ku isoko by'ibikoresho by'ishure ugereranije no mu mwaka uheze. Amakuru twatorokanije saya gusa idonido ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahere kuri no nkurikiye ku masonga ivugwa mu gisata cy'ubutungane abantu batatu harimo umukuru wa sentare isumiramwo ya komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura n'icyayo cy'umushikiriza manza mukuru wa sentare y'iyungururizo ya Ntahangwa barafashwe kuri uyu wa mbere bajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko ayo makuru dukura muri iryo bohero bivuga. Abandi bacamanza babiri hamwe n'umuprato umwe bita ba Mutarambirwa wo muri sentare ya Mukaza mu gisagara cha Bujumbura nyene nabo barafashwe ajanwa mu ibohero rya Mpimba. Amakuru ava muri iryo bohero akamenyesha ko bahagaritswe ku mvo z'amatohoza yo bajanye n'ibiturire. Amakuru twateguriye tuyabandanize mu gisata cy'imibano amazi asigaye ari muzibuye mu makaritie ya Mutakura Cibitoke na Ngagara ni mu buraruko bw'isagara cya Bujumbura aho bavuga ko ayo mazi ashobora kumara ikiringo c'indwi yose atanima rikorotse mu mabombo. Abanyagihugu bo muri ayo makaritie bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike na cyane cyane ko ikiza c'indwara ya korera kizaba cyamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura Olivier Gakimu.
Abo banyagihugu baba mu makaritie ya Ngagara Mutakura hamwe na Cibitoke bavuga ko amazi asigaye ari nk'umuzi wibuye araheze inzwi ibikora kubagendesha amakinga kugira ngo baronke bakoresha mu miryango ngo baje kuyavoma mu makaritie ya Buterere na Kinyankonge aho ibidi imwe y'amalitiro 20 y'amafaranga ari hagati y'amajana 7 n'igihumbi bakabona ko ibyo aramananiza na cyane cyane ko bari mu bukene bufatiye hanini kwiduzwa ry'ibiciro.
Amavine yarumye wanyagihugu basigaye baza kuvoma makaritie yepfo za Buterere za Kinyankonge ho haraboneka buke buke ubundi barukaronka umutasidero aza kukurondera gusaba hagati y'amajana 7 n'igihumbi kwidito ibintu bibi biteye ubwoba.
Ikindi ngo ni uko babona ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nka korera na cyane cyane ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumaze kumenyesha ko ikiza cya korera cyashyitse mu gisagara cya Bujumbura.
Icyo kiza rero cyane ubwo bashyirwanye ko bamaye amakaritsi ko biteye hari ubukene bw'amazi aho dushobora kumara indwi atari marakoze mu marobine.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka Majoro Albert Manigomba arongoye ishyirahamwe Regidezo kugira ngo agire icyo ashikirije ku coba kiriko kirakogwa kugira ngo amazi aboneke muri ayo makaritie.
Olivier Gakima arakenuye tumira amateje tubanaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
amakuru twateguye kuri Radio Inzamba agateka kawe cyabandanize mu gisata cy'ubutunzi. Harakenewe gufatwa ingingo zihutirwa zo kugarukira ubutunzi bw'Uburundi kugira abanyagihugu ntibabandanye bagwa mu mporero z'iduzwa ry'ibiciro by'igitoro uko bukeye uko bwije niko bibonwa n'uburongo ishyirahamwe Parisema w'igihugu Fosteni kumana inyuma ya ushikangaribu masoko nanga nguvu ushingi ibiciro bishasha by'ibikomoka ku gitoro. Fosteni kumana arongoye parisema kabona ko hamwe atakozwe abarundi bazobandanya basinzikazwa n'ubukere buturutse ku butunzi bw'igihugu bugeze ahatemba tumutege yomi.
Kuva tubone komisiyo y'ibitoro byahora dahamushika Bujumbura bakavuga ngo habuze babizana habuze iki ibyo byose umva byatuma igitoro bishobora kubura mugabo rero byopfuma n'ubu ugisanga ku station mugabo igisangwa ku giciro naho kiba kiduze icyo giciro kuduga rero biracyo no kuvana n'ukuntu abagwiza atunga bacindiza ngaha anye urumva umugwiza atunga akizanye ategeza gukara igice bitakudorovye hanyuma agashyira ku marge beneficiary yiwe kugira ngo ishikane aho Bujumbura rero ntababikoze kwa gusa ntabikoze ngo kubugira neza abikora kubera akazi kiwe urudanaza gwiye kugira nawe rumuteze imbere hanyuma mugabo akaba yashoboye kubikora akabikorera n'abandi urumva rero uraza ibyari bihitiye byaraboneka neza yuko hatweza kubura nk'abagwiza tunga bashara kukizana mugabo iyo kuya transport igaheze ikaja ku rugero igeze ko ikibazo mu Burundi nuko igihugu cinje mu kene budasanzwe bituma abarundi badashobora kugira ingene bavyifu bashobora kuvyifatamwe na leta ikabura ingene ishobora kuvyifatamwe gukuravye ibiciro ingene biriko biraduga biriko biratuma haba ubukene budasanzwe cyo bita mu France stagflation aha abantu ibiciro biduga biradugana kandi uburyo bwabo butiyongereye ugasanga ubukene rero bwaje abantu bajya mu bukene abahora bari babayeho bibayabaye binavi n'isununi nabukeke bose ugasanga ko binjira mu bukene ibyo ni ibintu biriko biratera ise mu gihugu kuko n'ubundi cyangwa ibiciro biraze kugomba bica biduga mbwa abantu bagabanura kugura cyo bita deconsommation ugasanga naye amataxe leta yiteze tabonetse ugasanga ni ingorane z'ubutunzi kuma zifatangana kibazere yuko kuba ingamba zugarukira ubutunzi bw'igihugu naye ahandi ho uravye amikoro leta ifise kugira ngo irashobore guha amataxe ntabishoboye ntabikora urumva rero ni kibazo kigira kireko kiraduhanga hatafashe ingamba rezo kuzamura ubutunzi bw'igihugu amareforoma agafatwa intwari ibereye abantu imitaye abagwiza afunga ikinjira mu Burundi nk'uko biri kubiragara mu bindi bihugu basha tuzohava rupfu na butondera
tukiri muri ico gisata nyene cy'ubutunzi ibiciro by'ibikoresho by'ishure bitandukanye byaraduze n'umwaka mu ntara ya Muyi ugeranije n'umwaka uheze nk'uko bamwe bavyeyi bavyiganiye hadi nzambagateka kawe bakamenyesha ko igiciro cy'ikayi impapuro ijana cyangwa impapuro 60 n'izindi bivanye n'ubwiza bw'impapuro zaduze ku mafaranga agera ku 500 cyangwa 600 niko kuko no ku bindi bikoresho by'ishure bitandukanye nk'amakaramu uducamurongo n'ibindi iduga ry'ibiciro rikaba kandi ryemezwa n'abadandaza b'ibyo bikoresho Signorine Nijimbe
abavyeyi bo mu ntara ya Muyinga bariko bagura amakaye n'ibindi bikoresho by'ishuri bitandukanye bavuga ko ibyo bikoresho bizimvye ugereranije no mu mwaka uheze ikaye imwe bivanye n'uburemere be n'ubwiza bw'impapuro ngo hiyongera ko amahera ari hagati ya 500 canke arenga nkuko bamwe mu bavyeyi bariko bagura ibikoresho by'ishuri mu isoko nkuru ya Muyinga babimenyesha iduga ry'ibyo biciro ngo ribonekeza no ku bindi bikoresho mperekeza umunyeshuri akoresha ari mu ishuri n'abadandaza b'ibyo bikoresho baremeza ko igiciro cy'amakaye n'ibindi bikoresho n'amakaramu caduze ugereranije no mu mwaka uheze isiguro ngo akaba ari uko nabo babironka bizimvye abavyeyi bo mu ntara ya Muyinga basaba leta ifatiye ku mikoro make y'imiryango myinshi gushinga igiciro ntarengwa c'amakaye hanyuma igategeka abajejwe intwaro canke inzego z'umutekano gucungera ko ibiciro vyubahirizwa
Signorine Nije imbere arakenuye reka tuve hari Muyinga duce tugenda mu ntara ya Makamba mu bantu ku Burundi ahavuga ugwaruka kw'abanyeshuri bari mu buruko bari bahisemo kudandaza ibikoresho by'ishuri mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bavuga ko bakorera guhomba imvo nyamukuru akaba ari ubukene bwugarije imiryango ibikoresho by'ishuri navyo byaraduze ibiciro Edi Claude Naz
Kugwaruka rw'abanyeshure ruri mu buruhuko rwahisemo kudandaza amakaye kugira ngo rurondere ibikoresho by'ishure. Insiguro rutanga muri ugo ruhombo ngo nuko barisha amafaranga 10,000 by'ikibanza cyo gukoreramo, ariko ngo haciye ukwezi kose atani cya kabiri cy'amakaye bari baranguye bagurishije. Ibyo bikava ahanini ku bukene buri mu miryango n'umugambi wa leta wo gutanga ku buntu ibikoresho by'ishure kubana biga mu mashure mato mato, nkuko umwe muri abo banyeshure abitwiganira.
Amakaye ntasohoka cyane, abantu kubabaye benshi hano, ababyeyi nabo barondera amakaye ni bake, abenshi ubona batarifukira kuza kuyagurira hano. Abamwe mbere baraza tubabwiye n'ibiciro byayo, bagahita bavuga yuko amakaye atsinze atabwo bazihutira kutwara abana babo ku mashure. Abenshi batubwiye yuko amakaye atsinze ngo bagiye guheba, arabusanga bamwe bavuka mu miryango ikenye itifise, kandi hamwe mukabona afise nk'abana benshi bo gusomesha, aca usanga amakaye aratsinze. Niyo mpamvu atariko arasohoka hano.
Abanyeshuri bavuga ko bitazokoroha kuronka ibikoresho batwara ku ishure, narya hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishure utangure.
Kuvyakira ntabwo bisa n'abiheguye, kuko natwe twariko dukora ngaha tugomba akanyungu, tuhakura iniforume, tuhakura agahuzu tuzofungururamwo. Nenda muntu ko muri ngaha murabona ata muntu n'umwe ariko arayatubaza. None rero twashaka muduhimiriza abavyeyi, hari abavyeyi bavuga ngo barindiye kuza ukuyagura ngo amashure yatanguye, nabwo amashure yatanguye ahubwo cazimba.
Ivyo biruko mu gihe hasigaye indwi imwe kandi yonyene ngo amashure atangure, leta nayo ikaba yafashe ingingo yo kuduza igiciro cy'ibitoro. Ivyo navyo bikazohava bigira inkurikizi kwiduzwa ry'ibindi vya nkenerwa, harimwo n'itike yo kwiyunguruza.
Edi Claude nazwe arakenuye ni kuri iyo nkuru ivugwa mu buragane bwa Makamba ku bijanye n'ibikoresho by'ishure. Duciye dusozera ko amakuru twateguriye kuri uyu wa kabiri. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi, shimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka kwa amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Bonfite Nyongere nayo ndabashikiriza, ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.